Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet live kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Nedirwe mubasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Leta y'u Burundi ihangayikishijwe n'amagara y'urubyiruko.
Bubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavura ashitse hafi 200,000. Muri ayo ukajusanga buri magenzi y'ugwaruka turi hafi mu 800. No kuvuga hacha ariho amavuriro yandi menshi atashobora kuba magenzi y'ugwaruka.
Woni Sadike niyo nkuru wa muri programme y'igihugu ishinzwe ibyirondoka mu by'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burusiya arizeza abanyafurika impeke zitubutse kandi ku buntu, naho amahanga akomeje kwamagana kudeta yo muri Nigeri. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya n'imuge kure ya maradiyani. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yafunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'igihugu cye. Yabwiye abayirimo ko mu gihe gito agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke, uburo n'ingano. Ibindi kuri inkuru tubibaze Fidel Niyongabo.
Mu ijambo yashikirije abitavye inama igenewe imigenderanire hagati y'u Burusiya na Afurika iri kibera mu gisagara ca St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cyane w'intete muri uyu mwaka w'2023. Yavuze ko yiteguriye gusubira Ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa Afurika, kandi ko azokubahiriza uruhara rw'igihugu ciwe mu gutuma atakibazo cy'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu. Perezida Putin yabwiye abari mu nama bishyuye mu kumukomera amashyiko yiteguriye guha ibihugu bya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea hagati y'amatoni 225,000 n'amatoni 50,000 y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cyose mu mezi atatu canke ane ari imbere. Putin yabwiye abitavye inama iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg ko ibirenga ibice 70% by'intete Ukraine yashoreye mu mahanga hisunzwe amasezerano irangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo bugereranye, harimwo irigize umuryango w'umwe bw'Uburaya. Yatangaje ko ibihugu bikenye nka Sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu by'intete Ukraine yashoreye mu mahanga. Vyitezwe ko amasezerano atari make ategwa kw'igikumu mu nama ihuza Uburusiya na Afurika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru Moscow mu mwaka w'2019, biri mu mugambi w'Uburusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa Afrika. Uburusiya utangaza ko ibihugu byo muri Afrika 49/54 byaserukiwe mu nama yo mu gisagara cya St. Petersburg, harimo abakuru b'ibihugu 17 n'abakuru b'amareta 4.
Muri Nigeri, abagaba b'ingabo zose uhereye ku mukuru wabo General Abdou Sidiku Issa batangaje ko bifatanije na kudeta y'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Bavuga ko badashaka ko Nigeri iba umuyonga. Amahanga aramagana kure iyi kudeta yahiritse Perezida Mahamud Bazoum. Ni inkuru nanone ya Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye na Perezida wa Niger mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, akaba yamugaragarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushigikiye zivuye inyuma nk'umukuru w'igihugu cya Niger yatoye biciye mu nzira ya demokrasi. Blinken yabitangaje mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru ari mu gihugu cya Nouvelle-Zélande mu rugendo rw'iminsi ibiri arimo muri icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu, umutegetsi mushasha w'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO, Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yatangaje ko Perezida wa Benin Patrice Talon azoja muri Nigeria mu gikorwa cyo guhuza impande zihanganye muri icyo gihugu. Talon yari i Abuja mu nama na Perezida Tinubu. Ivyuko azoserukira ishyirahamwe CEDEAO canke azoba agiye ku giti ciwe bwite mu mabanga y'umuhuza ntibitomoye. Mu vyo yatangaje imbere y'uko agira urugendo muri Niger, Perezida Talon yatangaje ko uburyo bwose buzokoreshwa mu gihe bizoba bikenewe kugira ibwirizwa nshingiro risubiye kubahirizwa muri Niger. Yamara yavuze ko mu bisanzwe ibintu vyotegerezwa kuba mu mahoro no mu bwumvikane. Perezida Talon yatangaje ko ibibaye muri Niger biteye amakenga bihagije ku buryo ishyirahamwe CEDEAO na Perezida wa Nigeria Bola Tinubu igihugu ciwe gihana urubibe na Niger no mu gihe n'igihugu ciwe ca Benin gihana urubibe n'icyo gihugu bategerezwa guhagurukira ikibazo ca Niger bagafata ingingo vyihutegwa.
Senegali yatahuye abenegihugu bayo 50 bari barafashwe na Maroc bagerageza kujya mu Burayi banyuze inzira z'amagendo. Fideni yonga barakomeza.
Muri rusange abimukira b'abanyasenegali 450 barahagaritswe muri Maroc mu ndwi za vuba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Senegal Annette Seck yatangaje ko abimukira b'abanyasenegali batahukanywe kubera impamvu z'amagara yabo. Yavuze ko bashoboye gutahukana abagera kuri 50 byasaba ko batahukanwa n'indege kubera amagara yabo. Yavuze ko 19 muri bo bajanywe mu bitaro ko yamara gusa umwe ariwe akiriyo kubera akigwaye cyane. Byari bitegekanijwe ko abagera ku 450 basigaye muri Maroc batahukanwa hakoreshejwe amabisi mu minsi iri imbere. Biribonekeza ko amagara ya bamwe mu bamaze gutahukanwa yari ameze nabi mu gihe bagendera ku mabekiye canke bagenda barafashanye. Leta ya Senegal yatangaje ko abanyagihugu baye 260 bari bahangayitse batabawe mu mazi y'ahari Mediterane yegukira Maroc hagati y'itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu n'itariki 9 y'uko kwezi kw'indwi. Ku munsi wa gatatu abantu 8 barapfuye mu mazi y'ahari Atlantique hafi y'igisagara cha Saint-Louis cyo muri Senegal. Iyo bwato barimo bwazama kuja mu mazinga ya Canary yegukira Espagne. Niyo nzira yo mu ibahari Atlantique igiramira kurusha ayandi mayira abimukira bakoresha mu gihe baba bariko bagerageza gushika ku mugabane w'u Buraya.
Arakoze Fidele Niyongabo tugejejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi, ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko. Ni inkuru Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tusomerwa na Tsirive Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu kugura ihwaniro ryabegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati
ihwaniro ya buku ihwaniro gukutera icyo cyose cyotuma indero fatiye ku magara meza no kubaho neza kugira ngo urwaruka iyo bishimira kubaziriza na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi n'ugutsimbatara mico kama kugira habe iterambere rirambye.
Ugwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure. Ababangamiwe cyane na bigeme umushikiranganji w'indero.
Muruko gushyiraga abambere babigiriye ingorane cyane n'imiyabaga n'urwaruka rw'abigeme kuko abari menshi azatumberaho. Twovuga nk'ubuhendeshwa, utugamuke n'abagabo, uguteje ibanga n'ubutorikwa n'abarezi bamwe bamwe b'ibitabanga bagoba izo baragiye n'ibindi.
Uko kutamenya rero kwama kwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo nabyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenda. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi. Ikintu kibi cyane kuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze ibyo yahanwe ku kazi agashyikirizwa ubutungane ariko nabwo ukamabikizera. Rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icyaha yakoze kugira byorohe neza.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi ntatabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Aho usanga mu miryango umukenyezi acuritse umutwe kuri wazabu, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri wazabu, umwana ugasanga ari kuri fesibuke, uwundi ugasanga ari mu byiwe bakavaho batakugama atari na kimwe kiraba kirambere yuko bashitseko kuri uwo munsi.
Umutambukanye w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu. Angeline Ndayishimiye, umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo cy'umwaka w'2022 cyakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basenze ibiharuro biteye akoba. Abigime bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'392. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 553 47. Ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'338 855. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi, abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara y'umukigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanurwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashuri bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashuri zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko intambwe imaze guterwa sinini cyane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza Sadike Niyonkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswa akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture wisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobore gufasha amagara yawe. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Nkubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashikira hafi 200. Muri ayo ukaje usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 400, no kuvuga hariho amavuriro yandi menshi ashobora kuba magenzi y'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya.
Arakoze Thierive Ndayishimiye udusomiye iyo nkuru twateguriwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Leta ya Tanzania imaze imyaka hafi 6 ishishikariza impunzi z'Abarundi gutahuka ku bushake, none iravuga ko igiye gufata izindi ngamba birimo kubacyura ku ngufu. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru James Joven.
Iyo ngingo yashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Saidi Marijani yavuze ko uburyo bwo gutahukana impunzi buri mu buryo butatu. Ubwa mbere ni gutaha ku bushake, ubwa kabiri ni gutahukana impunzi umutumba ku wundi batarinze gutoranya, ubwa gatatu buzoba gutahukana impunzi zose ku nguvu nk'uko byabaye mu nkambi ya kera Mutabira. Uwo muyobozi yavuze ko leta ya Tanzania iriko irasozera ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake bwabo nyuma yaho mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimwo ingamba nshyasha zo gutahukana umutumba ku wundi izoca itangura.
Myaka 6 inatosha. Ati tumenusanguye guhunguka ku bushake Bacha uye bibili na chumene nguye atubara kwenye ya kitaadatu. Yuhi mili ya kumunguka kumushaki. Atiyumiaki ya mase, yuhi kumunguka kumushaki.
Naona kabisa kwamba uraia no, resettlement no, iliyopo ni kurejea nyumbani.
Ati mamadi kumba kwa chakene jirugu, kanda tagi huku kiyaga cha tukihari. Ati lewe miyaha awe, huku menyakari mbonga, tegele chakuya nikiisha, masubi ya muhira.
Mkwezi kwa gata ndato, mwaka wiyo mbibili mwangvini itatu. Eta Tanzania, ifata ni jenarita yu Burundi. Hamwe na ASER barakoze inama mu bijyanye n'imigambi yo gutahukana impunzi z'Abarundi mu gihe izo leta zitwaza ko amahoro yagarutse mu Burundi. Inama yabereye mu ntara ya Gitega. Bwana James Janksi waserukiye ASER muri iyo nama we yasavye impunzi zahungiye mu nkambi ya Ndutana Nyarugusu kwiyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko mu gihe leta ya Tanzania ivuga ko ata mpunzi izoronswa ubwenegihugu cyangwa gutwarwa mu gihugu kigira gatatu.
UNHCR, we continue to request you to come and register with us so that we can return home. It's up to you to look into your situation with your family, to come and register, and we go back home.
Gusa minsi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba leta ya Tanzania iyo Burundi na Seri gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe bamwe bamwe bafise ibibazo bikomeye bituma bateyumvira gutaha.
Rero ku bw'ibyo icyo twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu, hanyuma kumbure uvyipfuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga, hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragira ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Hari abantu bahunze bavuga ati kanje kuraba muri Tanzania ingene hameze, nabandi bahunze bavuga ati reka mperekeza abandi baje kuvyashara vyiwabo abafise imigambi yabo, nabandi bafise bahunze ingorane ku zatumye bahunga niho habona yimvuze ati abo rero banezerewe abo nibo bategezwa kunezerwa ko bahungutse.
Umugambi wo gutarukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuvubwa gushika n'ubu haramaze gutaha barenga gato 150,000 mu gihe abasigaye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu barenga gato 145,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezweho na Eugenia Mukankusi.
Doni iraburira ko ikorwa rihendutse ryoroshye kandi ryihuse ry'ibiyobyabwenge ryahinduye cyane amasoko y'ibiyobyabwenge bitemewe hirya no hino ku isi, ririmo guteza ingaruka kirimbuzi. Ku isi abantu barenga 296,000 bakoresheje ibiyobyabwenge muri 2021, aho babikoresha biyongereye ku ijanisha rya 23% ugereranije n'uko byari bihagaze mu myaka 10 yabanje. Hagati aho Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ibirego by'inshinjabyaha ku nganda enye z'Abashinwa n'abantu 8 ku giti cyabo byerekeranye n'uko baba baracuruje mu buryo butemewe ibinyabutabire byifashishwa mu gukora fentanyl, umuti utemewe ugabanya uburibwe ariko ugira imbata abawukoresha ku rwego ruri hejuru, wakongeje ikibazo gikomeye cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byugarije Amerika. Izo nyandiko z'ibirego zatumye iyi iba inshuro ya mbere Amerika igerageje kuburanisha ibigo by'Abashinwa bigira uruhare mu gukora ibinyabutabire byifashishwa mu gukora uyu muti ugabanya uburibwe utemewe. Mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil ho ikiyobyabwenge gishya gikorerwa mu nganda gikomeje guteza urujijo mu bategetsi. Cyitwa K9, kirahendutse cyane kandi kibata abagikoresha ku rwego ruri hejuru. Kiraboneka cyane hirya no hino muri ako karere ko hagati ka Sao Paulo.
Ni mu gihe cya nyuma ya saa sita gishyira umugoroba rwagati muri Sao Paulo. hasi ku butaka haragaragara ibisigazwa by'ikiyobyabwenge gishya kirimo kuzahaza uyu mujyi munini kuruta iyindi yo mu majyepfo ya Amerika. Ku mihanda abakoresha iki kiyobyabwenge barambara inkimirambo. Urebeye inyuma birasa nkaho ubwonko bwabo bwashonze kandi umubiri wabo wagagaye. Muri uyu mwaka wonyine muri Sao Paulo abantu 102 bavuye indwara bikekwa ko batewe no gukoresha iki kiyobyabwenge cya cannabidiol ritunganyije. Haracyari ubushakashatsi butaratangazwa busobanura ingaruka zo gukoresha iki kiyobyabwenge igihe kirekire. Twasuye laboratwari yo muri kaminuza y'i Sao Paulo ngo dusobanukirwe n'ingufu zo kubata iki kiyobyabwenge gifite. Kiswe cannabidiol kubera ko gikora ku bice by'ubwonko nk'ibyo THC ikoraho, ariyo kinyabutabire cyiganje mu bigize urumogi.
Então o efeito alucinógeno é muito rápido, ele tem uma mescla de
Iri tsinda ry'ibintu batunganya ni rimwe mu biyobyabwenge bihungabanya. Ingaruka zacyo zo gutuma umuntu atakaza ubwenge zirihuta cyane. Gifitemo ibintu bibangamira imikorere y'ubwonko bikadindiza itumanaho hagati yabwo n'ibindi bice by'umubiri, ari nabyo bitera ukukurogwa k'umubiri. Bigateza izi ngaruka zo kuba umuntu atabasha kuvuga inshuro nyinshi, agahora ameze nk'uwataye ubwenge amaso akanuye.
Aquela aspecto, né, de um zumbi, os olhos parados.
Iki kiyobyabwenge cyatahuwe bwa mbere mu magereza, ahanini kikaba kigirwa n'itsinda ry'abagizi ba nabi rikorera muri gereza ya leta ya Sao Paulo ryitwa Primeiro Comando da Capital, PCC, bisobanuye ngo ubuyobozi bwa mbere bw'umujyi. Aka gatsiko gakorera kuri telefone ngendanwa zinjizwa mu magereza mu buryo bwa magendu, ndetse kagakora binyuze mu muyoboro w'abagore b'inkora mutima zako zifunze, abanyamategeko ndetse n'abategetsi bamunzwe na ruswa.
Das drogas K, a gente começou a atacar as casas.
Bitewe n'ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge, twatangiye gushakisha na za laboratwari, nitwite gusa kugushakisha abaranguzi babyo muri Sao Paulo. Turimo kuzibona ahantu hafi ya hose mu nkengero z'umujyi no mu karere kagutse ka Sao Paulo. Giteje akaga, ni ikiyobyabwenge gishya kandi kirimo gukorerwa muri laboratwari.
Amatsinda y'ababaswe nabyo abazerera aho ngaho ashaka kugura ibiyobyabwenge. Inzobere mu by'umutekano zivuga ko ingamba polisi yagiye ikoresha kuva mu myaka myinshi ya mbere zitatangaga umusaruro, ariko nibura muri iyi myaka hari ikirimo gukorwa. Nk'uko Bwana Grassi Mirar, inzobere mu by'umutekano, bitangaza kwirukana rwagati mu mujyi abakoresha ibiyobyabwenge ni ukohereza ikibazo mu bindi bice by'umujyi.
Não tem nenhuma fórmula mágica, vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo. Onde está o usuário, está o fornecedor.
Nta buryo bumwe rukumbi byakorwamo, bikenewe gukorwaho igihe kirekire mu gihe uteguye umukwabu ukawagura rwose kugeza aho ukoresha ibiyobyabwenge ari naho ubigemura ari, usabwa gukora cyane ngo ubashe kubigabanya.
Hagati aho abakoresha iki kiyobyabwenge bari mu bubabare. Muri Greya Dase, urusengero rw'abagaturika runini kurusha izindi ndetse rukanaba rumwe mu nzibutso z'amateka y'uyu mujyi, mu gihe imbere abantu barimo gusenga. Hanze yarwo uyu mugabo arasaba amazi, ariko ntabasha no gukururuka ngo ava aho ari.
Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ku itariki 26 y'ukwa gatandatu, urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Nigeria rwateguye urugendo mu mujyi wa Jos, hagamijwe gukangurira urubyiruko kumenya akaga gaterwa n'ibiyobyabwenge. Abategetsi bashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'abitabiriye uru rugendo bunguranye ibitekerezo kuko ikibazo cyo kugirwa imbata n'ibiyobyabwenge gihagaze aho batuye, ndetse n'icyo batekereza cyakorwa mu gufasha abugarijwe n'ububata bw'ibiyobyabwenge.
Buri mwaka Loni yagennye tariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu nk'umunsi ngaruka mwaka wo kwibuka no gukangurira abatuye isi kumenya ibyago biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo rinyuranyije n'amategeko. Iyi tariki ya none yagenwe hagamije gukangurira abantu no kubafasha gusobanukirwa akaga gakomeye kari mu gukoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byose bizwiho ububi, byose kandi bifite ububasha bwo guhembera umutekano muke. Gifite n'ubushobozi bwo guteza amakimbirane n'amoko anyuranye y'ubwigomeke bujyana n'ishimuta, ndetse n'ibindi byose turimo kubona mu mibanire y'abantu muri iki gihe. Rero ibiyobyabwenge byose biteje akaga. Intambwe nziza yatewe kuva mu myaka 2 ishize cyangwa sirenga muri leta ya Plateau hano, kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi mu kwezi kwa gatandatu, twabashije gufata ibiro bigera kuri 605 by'ibiyobyabwenge binyuranye no guta muri yombi abakekwaho kubikoresha barenga 600.
Bakeneye ubufasha.
rero dukeneye ubufasha butangwa n'inzego zitandukanye. Dukeneye ubufasha bw'abantu ku giti cyabo. Dukeneye ubufasha bw'umuryango mugari w'abantu. Mu bijyanye naho umuryango mugari w'abantu wagira mu ruhare, niho mu nzego zihuza abantu bagasabana n'imisigiti, insengero, abashesha kanguhe.
The religious bodies, whether whichever faith we're talking about.
Inzego z'amadini mu myemerere yariyo yose twavuga zigomba kumenya ko ari inshingano zazo ukwinjira muri gahunda zigafasha mu gukemura iki kibazo binyuze mu nyigisho za roho iz'imyitwarire zihereye ku idini. Natwe nk'umuryango tugomba guhora twiteguye gufasha aba bantu.
So the family have a role to play.
Rero umuryango ufite uruhare ugomba kubigiramo. Urwa mbere ni ugucunga ko umuntu adasubira muri bagenzi be bahoranye, gucunga kandi ko atazongera kugira aho ahurira n'ibiyobyabwenge. Agomba nawe kubigiramo uruhare kandi bagakora ibishoboka ibibazo byose bya kato ntibyongere kubaho.
Igice cy'urubyiruko rw'Abanyekongo rudafite akazi kirakoresha ikiyobyabwenge gihendutse kandi gikorwa mu buryo bwa gakondo cyitwa bombe. Gikorwa mu bisigazwa by'umwotsi wa champoma y'imodoka. Modeste Kabangara, inzobere mu by'imiti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arasobanura impamvu zikoreshwa ry'iki kiyobyabwenge ndetse n'ibyago giteje.
Il s'agit d'une drogue artisanale très puissante qui fait un bon marché.
Iki ni kiyobyabwenge gikorerwa mu ngo, gifite ingufu nyinshi, gikoreshwa n'urubyiruko. Dukurikije amakuru dufite, gikorwa mu bisigazwa bivanwa mu muyoboro wa champoma z'imodoka, bongeramo ibinini bike bya acide prostadine cyangwa ibinini bya tramador, bagasyamifu bakajya bayihumeka mu mazuru, bihita bigira ingaruka ku kanya. Ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange kandi giteye impungenge abategetsi. Iki kiyobyabwenge cyitwa bombe gikoreshwa n'uru rubyiruko mu kwinezeza gusa, rimwe na rimwe rwihunza ububabare cyangwa se ingorane z'ubuzima bukarishye rurimo, rugashakira ibyishimo muri icyo kiyobyabwenge.
Le nervi social précaire, voilà, il trouve plaisir à faire cela pour un peu se dépasser de certains événements qui surpassent leur.
Ingaruka ni nyinshi cyane kuri sosiyete. Turamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi biterwa n'uru rubyiruko. Iyo rumaze kunywa iki kiyobyabwenge, rwegura imihoro hanyuma rukarwana hagati yarwo, rwishora mu bikorwa bya kinyamaswa nta byiyumvo nta n'impuhwe, ibintu bihangayikishije sosiyete kandi bihungabanya ituze rusange n'amahoro by'abaturage.
Oui, pour lutter contre, efficacement contre ce phénomène, il faudra tout simplement une collaboration entre les autorités sanitaires.
Kugira ngo duhashye neza iki kibazo, dukeneye ubufatanye hagati y'abategetsi bashinzwe ubuzima na polisi, ngo bigishe kandi bafate uru rubyiruko hirya no hino mu murwa mukuru. Ariko hejuru y'ibyo byose, hagomba gufungwa inzira zinyuzwamo iki kiyobyabwenge. Twabonye igabanuka ryacyo, abategetsi bashyizemo ingufu, polisi nayo ishyira ingufu mu guhiga uru rubyiruko. Ku bw'ibyo iki kibazo kiragenda kigabanuka.
Minisiteri y'umutekano w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kwiga uburyo ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha mu gutahura no gukumira ikiyobyabwenge cya fentanyl ntikinjire mu gihugu.
Umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihana na Mexique ni irembo ry'ingenzi ku rujya n'uruza rw'abantu n'ubucuruzi, ariko kandi runagenda urushaho gukoreshwa mu bucuruzi bw'amagendu bw'ibiyobyabwenge bikaze nka fentanyl.
Amashyirahamwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yaragutse mu buhanga no mu mbaraga.
Mu bizakorwa n'iri tsinda harimo no kureba uko ubuhanga bukorano bwakifashishwa mu gutahura no kurwanya injizwa ry'ibiyobyabwenge bitemewe mu gihugu.
Tuzasuzuma kandi tukoreshe ikoranabuhanga mu kurushaho gutahura injizwa rya fentanyl, tumenye kandi duhagarike ikwirakwizwa ry'ibinyabutabire ikorwamo hirya no hino ku isi.
Patty Simmons wahoze ari umuyobozi mu rwego rwa Amerika rushinzwe za gasutamo.
Mutubabarire ikiganiro ntago kirangiye ariko mushobora kugikurikira uko cyakabaye ku rubuga rwacu rwa internet akaba ari naha dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia tahawegeranije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.